Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Maramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatatu itariki 26 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2019 muri kumuna ya Federica Unikije.
Hari utunenge rero ukuntu bakora ibagiye gukorera mu ntara, hari utunenge tujanye n'ukuntu bakorana n'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganji bwacu, hari utunenge usanga tujanye n'ukuntu imigambi iba yarateguwe. Cyane cyane tugashimikira yuko imigambi baza kudukora b'imigambi atari yayindi iza gufasha ubwo nyene ije vitale z'urgence ubwo bagenda mu migambi ijya mu iterambere. Ibindi nuko baza kuvura musumba uko baza gukinga.
Uyu ni Martin Vyabandi yajejwe agatekazira muntu mu Burundi agaragaza ibikenewe gukorwa kugira ngo amashyirahamwe akorera mu gihugu arusheho gukora neza mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi turazigaruka ko mu kanya, ariko imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bagirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Abarwanyi 16 barishwe mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byashikirijwe n'igisirikare ejo ku munsi wa kabiri. Ako karere niko kafiriyemo abantu bashika 160, abandi baharugwa mu 100,000 barahunga mu ndwi zibiri zirangiye. Umuvugizi wa gisirikare Lieutenant Jules Chikudi yabwiye itorokanzu ry'amakuru y'Abafaransa ko ibyo bitero byagabwe ku birindiro by'abo barwanyi muri sekiteri ya Walendu Pitsi. Izina ry'umuhari watewe ntiryatangajwe, ariko ako karere kamye karangwa n'ubwicanyi bufatiye ku moko. Muri Ethiopia, abayobozi bakuru b'igihugu barifatanije n'abanyagihugu n'abasirikare b'igihugu mu mihango yo gushingura General Sare Mekonene ejo kuwa kabiri mu murwa mukuru Addis Abeba. General Mekonene yari umukuru w'ibiro bya gisirikare cya Ethiopia. We n'umushyitsi wiwe umujenerali barashwe ku munsi wa gatandatu heze n'uwari ashinzwe kumucungera ubuzima iwe mu rugo. Ishwa abategetsi ba Ethiopia bavuga ko rishimikiye ku mugambi w'abashatse gutembagaza leta y'intara ya Amhara mu burengero bwa Ethiopia. Umushingwamanza adasanzwe ni muri Amerika. Umushingwamanza adasanzwe yakoze amatohoza ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu guhungabanya amatora ya muri Amerika. Robert Mueller yari kuza umugwi wa Sena ukurikirana ibibazo by'ubutungane hamwe n'umugwi w'abashingamateka ujejwe gukurikirana igendereza. Abakuru b'iyo migwi batangaje ku munsi wa kabiri ko Mula azobazwa mu kwezi kwishika cinshi kumwumviriza. Mula yakoze amatohoza yamaze imyaka yaba 2 ku ruhara Uburusiya bwagize mu kwivanga mu matora yo muri 2016 hamwe n'ibyagirizwa President Trump ko yabangamiye ubutungane mu gushaka kuburizamwo ayo matora. Raporo yashikirije mu kwezi kwa kane yavuze ko ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump bitakoranye n'Uburusiya, ariko ntacyo yemeje ko President Trump yabangamiye ubutungane. Kugaba ibitero bya gisirikare muri Venezuela ni kimwe mu byo Leta Zunze za Amerika ishobora gukora mu ntumbero yo gufasha mu twigoro two kwirukana President Nicolas Maduro ku butegetsi, byashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Mu ijambo yashikirije intumwa idasanzwe ya Amerika muri Venezuela, Eliote Abrams yarongeye gusaba Maduro kuva ku butegetsi. Yagize ati intambamye y'amahoro iracaruko Maduro yanse kuva ku butegetsi. Leta Zunze za Amerika ni kimwe mu bihugu 54 bishikikiye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Venezuela. Juan Guaido yatangaje ko ari we perezida w'ifata kibanze mu kwezi kwa mbere. Maduro nawe akaba ashigikiwe n'Ubushinwa hamwe n'igihugu cy'Uburusiya. abategetsi bo ku rwego rwo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko atanumwe yo kwitega ko hari amasezerano akomeye azova mu mubonano hagati ya Perezida Donald Trump na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu mpera z'indwi mu nama y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi G20 izobera Osaka mu Buyapani. Abo bategetsi bashikiriza ko intumbero y'uwo mubonano izoba ari kwemeranya ko ibiganiro byahagaze mu kwezi kwa gatanu byongera gusubira gutangura. Inshuro 11 z'ibiganiro ntizashoboye guhumuriza Amerika ku bwinshi bw'ibidandazwa Ubushinwa bwinjiza muri icyo gihugu. Amerika kandi yagiriza Ubushinwa kwiba ubumenyi, ariko ibyo byose Ubushinwa bukabiterera kure mu kubihakana. Inteko zidasanzwe za Arabia Saudite na Yemen zarafashe umugabo zivuga ko ari we mukuru w'umuhari wa leta ya Kiisilamu ishami ryo muri Yemen. Abu Osama al-Muhajir yafashwe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Umuvugizi w'urunani mpuzamakungu rwa gisirikare rongowe na Arabia Saudite yabishikirije jo ku munsi wa kabiri. Colonel Turki al-Maliki yavuze ko uwo mugabo yari umukuru ajejwe ibijyanye n'amafaranga, kandi ko we n'abandi batatu bakekwa bafatiwe muri ibyo bikorwa bya gisirikare. Al-Maliki ntiyavuze ariko aho abo bagabo bafungiwe n'impamvu ugufatwa kwabo kudatangajwe, kugiye gutangazwa haheze indwi zirenga zitatu bafashwe.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubiutenje timwese ko mukomwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kirwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika iriyaga binini. Mu Rwanda abashinzwe kubungabunga ibikoko muri park z'igihugu bavuga ko bimwe mu bikoko byari ku mushiro muri park ya Kagera mu myaka ya za 90 ubu bigiye gusubira kugwira. Inyuma yo gukura mu mahanga inkura 18 zageze muri park mu mwaka uheze, u Rwanda ejo rwarazanye izindi nkura zivuye mu bihugu by'Iburaya zitanzwe impano. Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma yavuganye na Jeanne Mutangana, umukuru w'ishami yishinze park n'ubukera rugendo mu kigo cy'igihugu cy'iterambere, baganira ku byerekeye izo nyamaswa.
Inkura eshanu zavuye i Burayi, zavuye mu gihugu cya Czech Republic, ariko ntabwo ariho zavuye gusa. Ni ukuvuga ngo Czech Republic havuye eshatu, imwe iva Denmark, indi iva UK. Hari izindi zari zisanzwe, murabizi ko mu myaka ibiri ishize u Rwanda rwazanye izindi nkura 18. Ni ukuvuga rero ubungubu ni inkura 25 ishizeho n'izindi 5 zaje ejo.
Ni iki kintu kidasanzwe inkura zongera kuri parike ku buryo ubisa nk'aho abashinzwe kubungabunga ubuzima bw'inyamaswa mukomeje kugenda mukusanya inkura hirya no hino muzizana mu Rwanda?
Inkura zari zisanzwe ziri muri iyi pariki y'Akagera zari zarashize nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Harimo inkura zirenga 60 ziza gushiramo. Izi zije mu myaka ibiri ishize nuko abakerarugendo babyishimira kandi bakomeza kwiyongera, ndetse abo hanze n'abo mu gihugu. Ibyo byinjiriza igihugu amafaranga, injiza igihugu amadovize. Izi ngizi eshanu zije ni zari zisanzwe ziri mu mazungu, ni zisanzwe zisa n'aho zitandukanye uburyo zari zibayeho. Ariko twizera yuko bitewe n'ubumenyi, bitewe n'ubushake, yuko izi nkura izazikomokaho zishobora kuzavanga n'izi ngizi twari dusanzwe hano. Iyo zivanze no kuvuga ngo hari icyizere yuko ubuzima bwazo buzabaho cyangwa se buzabaho neza kuruta uko izazisanzwe cyangwa se izizonyine, cyane ko izazisanzwe uzasanga yuko zizagenda zibyarana kandi zifite igisanira cya bugufiya. So muri makeya ni inyungu ku buryo bubiri kuri conservation: kuzagira inkura zirambye cyangwa se zifite ubuzima burambye, ariko noneho no ku bukerarugendo no kuzibyaza umusaruro.
Izije ubungubu ni inkura nk'uko umaze kubivuga ziberaga mu nzu ahantu zagaburirwaga, ntizinyagirwe, ntizigire ubuzima navuga ko bugoye zibaho. none bazishyize mu ishyamba ry'Akagera zigiye guhura n'ibirondwe zihure n'isazi. Mutekereza ko zizashobora ubwo buzima?
Twizera ko zizabushobora, cyane ko aho twazizanye hari ibyo bita bomaze cyangwa se amakrashi. Aho zagiye ni ahantu hakingwa, ni ahantu zizakomeza kugaburirwa ariko zinarekurwa zikamenyera ubuzima busa n'uburi hagati ya zoo n'ishyamba. Kandi uko zizakomeza zimenyera niko tuzakomeza tuzirekurira ahanini kugira ngo zimenyere bwa buzima, zizageze igihe zigira bwa buzima butari ubwo mu zoo. Ntabwo tuzaheza tubikora ako kanya, ni ibintu bizagenda bikorwa buhoro buhoro. Kandi aho ngaho turacyakora zizamara amezi atandatu, nyuma y'amezi atandatu zikarekurirwa ahandi hantu hanini harutaho ariko hazitiwe, zikagenda zimenyera buhoro buhoro. Ntabwo ari ikintu twakoze kuzivana muri zoo zikagera muri pariki y'Akagera turekura zijya mu ishyamba nyirizina. Kandi ikindi ni uko twizera ko izo zizabyarira ahangaha zizaba zifite ubuzima busa cyane n'izisanzwe ziri mu ishyamba, ku buryo ari naho duhanziye icyizere cyane.
Uravuga izo zizabyarira ahangaha, ariko umuntu azirebesheje ijisho ukurikije uko nazibonye mu binyamakuru ubona ko wagira ngo ni udukecuru zirashaje cyane, kereka niba ijisho ririmo kumbere.
Baduhaye inkuru nziza cyane zizabyara, kandi izo nakwita ingore. Harimo imwe ibyaye rimwe, izindi ebyiri ntabwo zirabyara, ziracyari amashashi cyangwa se ziracyari mu myaka yegera kuba zakwima zikabyara.
Ubundi inkuru ibyara kangahe?
Bivuze ngo inkuru ishobora kubyara inshuro nyinshi, ishobora kubyara nyuma y'imyaka ine iyo ihaga, iyo imeze neza. Kandi pariki y'Akagera imeze neza, pariki y'Akagera ifite ibyazitunga ndetse n'ibyatunga izirenze izo dufite ubu ngubu.
Ubuzima bw'inkura ubundi itagize ikibazo bibaho ubuzima bureshya gute?
Ishobora kurenza imyaka 30.
Mubona muri pariki y'u Rwanda hari ibyangombwa bihagije byo kubungabunga izo nkura zije? Warumbwiye uti uko muzabigenza, uko muzajya mugenda muzirekurira buhoro buhoro mu ishyamba, ariko noneho tuvuge ku bumenyi bwazo n'ibyangombwa bikenewe, birahari ku buryo nta mpungenge mufite?
Ahangaha aho ziri, icya mbere pariki y'Akagera ifite umutekano uhagije, nicyo cya mbere. Ikindi ni uko hari abantu b'abaganga bo mu Rwanda ndetse na hariya zavuye bazakomeza gufatanya natwe, cyane ko nk'inyamaswa zari ziri ahantu muri zoo, ni ukuvuga ngo hari abazindaga, hari abo zamenyereye. Ni ukuvuga abo bantu hari abazanye nazo babiri bazajya bamara ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu cyangwa ukwezi, hakaza abandi babasimbura, ariko barigisha Abanyarwanda, barabaha ubumenyi.
Ibyo bintu uko numva wagira ngo birahenze?
Icya mbere ni uko izi nkura n'impano, ntabwo u Rwanda ntabwo rwaziguze. Ikindi urwo rugendo ziva uko zari sangwe zibayeho kugira ngo zizagere igihe twumva zibaye iz'agasozi neza, bemeye kuzakomeza gufatanya natwe, cyane ko zari zifite injengo y'imari yazo izitunga hamwe n'izindi, bazakomeza ndetse kuzigenera kugeza aho tubashije. Ariko natwe twarabyiteguye kandi tuzi neza ko bizagenda neza.
Bwana Eugene Mutangana, ndagushimiye cyane kuri icyo kiganiro ha Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Bwana Mutagoma.
Sentare yungurizwamo imanza mu Rwanda yasibije urubanza ubushikiramanza burigamwo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi biwe ibyaha byo gushaka guhitana Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kabiri. Naho uyu musirikare yari mu bari bajejwe gucungera umukuru w'u Rwanda ntiyireguye, yamara abo bagirizwa ivyaha hamwe bari mu gice c'abemera ivyaha bo bararangije kwiregura. Inkuru ya Eric Bagiruhusa, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Imbere y'umucamanza Lieutenant Joel Mutabazi na Maître Antoinette Mukamusoni ndetse na Maître Jean Dodier Amani bamwunganira mu mategeko bongeye kuvuga ko impamvu badashobora kuburana urubanza rw'ubujurire ari ukuregwa rwa y'amaso kandi adashobora gusoma dosiye y'ikirego. Abamwunganira bavuga ko nk'uko byari byategetswe n'urukiko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, uyu wahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Paul Kagame yahuye na muganga ntiyahabwa indorerwamo z'amaso. Urukiko rwabajereye tuna Mutabazi uko imwe mu myanzuro y'ubujurire yabonetse, nyamara avuga ko atabona. Yasubije ko iyo myanzuro atayizi, avuga ko iyazi ari yari ijyanye n'inzitizi zasabaga gufungurwa by'agateganyo. Lieutenant Mutabazi yabwira urukiko ko nayo umunyamategeko umwunganira agomba kuyimusomera ngo amenye ibiyikubiyemo, ariko ko atakwemera gukomeza bamusomera urubanza rwe rwose. Umucamanza yamwibukije ko ari ufite inyungu mu kuburana urubanza rukava mu nzira, kuko ari nawe wajuririye ibihano ku rwego rwa mbere. Mutabazi yamusubije ko abizi kandi ko ari ubabaye kuko ari nawe ufunzwe atari umucamanza ufunzwe. Yavuze ko igihe yabona indorerwamo mu cyumweru kimwe yategura urubanza akaburana. Mwiburanisha rero ku ubushinjacyaha bwa gisirikare bwari bwategetse ko mu gihe kitarenze icyumweru bufatanyije na gereza imufunze haba habonetse indorerwamo zimufasha kuburana. Kapiteni Faustin Nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha avuga ko abakora indorerwamo basanze badafite ibirahure byazo bityo ko bazazitumiza hanze. Urukiko rwategetse ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 izo ndorerwamo zizaba zageze kuri Lieutenant Mutabazi akabasha gutegura imyiregurire. Uyu ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha 8 birimo no gushaka guhitana umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yarindaga rumuhanisha guhera mu buroko. Ibyaha byose Lieutenant Mutabazi arabihakana. Mu bandi bareganwa kuri uyu wa 4 hireguye babiri nabo bemera ibyaha. Abo ni Bwana Aminadabu Ndayambaje wemera ko yari umuyoboke w'ihuriro nyarwanda RNC rya General Faustin Kayumba Nyamwasa na bagenzi be ridacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko yari kanguriwe na Jean Marie Vianney Ngabonziza wari uri kuriye mu gihugu cya Uganda. Ndayambaje avuga ko yari umunyamabanga wa RNC muri district ya Kibaye kandi ko yakoze amaliste y'abagombaga kujya mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'i Kigali. Avuga ko ajya muri RNC yabwirwaga kwigamije gutegetsi akemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Maitre Audace Ngabumwunganira avuga ko kuba yahisemo kwiyemerera icyaha urukiko rushingiye no kuzindi imanza zaciwe mu nkiko z'u Rwanda aho wiyemerera icyaha mu buryo bwuzuye abagabanyirizwa ibihano byazaba no kuwo yunganira agasanga yagombye kugabanyirizwa ibihano bikava ku myaka 15 y'igifungo bigashyirwa ku myaka amaze muri gereza. Kapiteni Nzakamwita umushinja arasanga uregwa atisobanuye uko bikwiye ku ngingo yo kwinjira muri RNC cyangwa no muri FDLR hagamijwe guhirika ubutegetsi mu nzira y'intambara. Yabwiye urukiko ko hari ibyo yireguye arukinga gusa ubwoko bumwe ari bwo bwishyurirwa amashuri n'ibindi. Umushinjacyaha uregwa yagombye kwemera ko yarugwaga abantu ababwira icyo yituye inyuma. Kucyo kugabanyirizwa ibihano asanga urukiko rwa mbere rwarabigabanije kuko yari yarasabiye gufunga imyaka 37 ahanishwa imyaka 15 agasaba ko ibyaha n'ibihano byaha muko biri. Uwapfundikiriye abandi mu kwiregura bemera ibyaha ni Bwana Shadrack Numva yabo Jean Paul. Uyu wigaga mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda ibuteravuga ko yakanguriwe na Cyprien Nibishaka Rwisanga nawe wari muri kaminuza musaba kujya mu ihuro RNC. Avuga ko yizezwaga imyanya ikomeye mu gihe bafata ubutegetsi ndetse no kuziga amashuri ahambaye mu bihugu byo hanze. Araregwa ko yari yarahawe inshingano zo gukora amakarita y'abayoboke gusa akavuga ko ayo makarita atigeze yakora kandi ko nta muyoboke n'umwe yashakiye ihuriro RNC. Umunyamategeko umwunganira agasaba urukiko rw'ubujurire kumuciraho inkoni zamba imyaka 10 y'igifungo ikagabanuka agafungwa imyaka amaze mu munyururu igihe urukiko rwasanga ukwiyemerera kwe gufite ishingiro. Uyu nawe umushinjacyaha Kapiteni Nzakamwita avuga ko yiregura by'igice kuko atagaragaza uko yari yara ashinzwe kugaragaza ibirindiro bya gisirikare no gutanga amakuru ku mibereho y'abanyarwanda ayaha imitwe irwanya leta. Uyu nawe yasoje asaba imbabazi kubyo avuga yemera yakoze kandi abura urubyiruko arusaba kutabona ishitamba ngo bate n'urwo bari bambaye. Ufatiyeho urubanza rugeze abaharegwa bahawe ibihano bikomeye byari hagati y'imyaka 10 na 25 barimo Demo Binosa Kalisa nayo bari mu itsinda ry'abarinda Perezida Paul Kagame. Ku rwego rwa mbere hafi ya bose bahakanaga ibyaha kuri ubu barangije kwiregura uko ari 7 barabyemera bakanabisabira imbabazi no kugabanya nyirizwa. Hasigaye Lieutenant Joel Mutabazi ufatwa nka kizigenza witsinda ku isonga ku rwego rwa mbere wahakanye ibyaha avuga ko ari umwere. Kugezwa mu Rwanda ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryabyise ishimutwa kuko yabaga muri Uganda nk'impunzi kandi hari n'abari kubibazwaho muri Uganda. Uyu wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose ari kumwe na Bwana Joseph Nshimiyimana nawe wakatiwe guhera mu munyururu kandi nawe ari mu murongo uhakana ibyaha avuga ko ari umwere. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Ehe wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umushikiranganji yajeje wabateye akazi na muntu mu Burundi asaba barongoye amashirahamwe y'abamahanga canke ayo mu gihugu akorana n'ubwo bushikiranganji kuva mu gisagara ca Bujumbura akaja gukorera cane mu gihugu hagati. Martin Nivyabandi yabishikirije kuri uno wa kabiri mu nama n'abarongoye ayo mashirahamwe aho yashikirije kwatarangura neza ivyo yemeje. Inkuru ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ibifashijwemo n'abakunzi baryo twayisomewe na Desire Hatuimana umunyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji ajejwe ivy'agateka kazina muntu no gufatana mu nda avuga ko amwe mu mashirahamwe mva makungu canke yo mu gihugu adakora neza ivyo yemeje. Martin Nivyabandi ashira habona utunenga tora ayo mashirahamwe akora n'ubushikiranganji arongoye.
Hari utunenge rero ukuntu bakora ibagiye gukorera mu ntara, hari utunenge tujanye n'ukuntu bakorana n'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganji bwacu, hari utunenge usanga tujanye n'ukuntu imigambi iba yarateguwe. Cyane cyane tugashimikira yuko imigambi baza kudukora b'imigambi atari ya yindi iza gufasha ubwo nyene ibyo bita les urgences ahubwo bagenda mu migambi ijya mu iterambere ibindi nuko baza kuvura gusumba uko baza gukinga cyane cyane twifuza yuko ibikorwa bokora byo bari biza kuzogabanya ingorane zizovyuka muri kazoza
abaserukira amashiri hamwe cyane cyane mva makungu bavuga ko basanga bahabwa amategeko n'ubushikiranganje butandukanye ibitaboherereza mu kazi Gary Conil ahagarariye amashirahamwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONI mu Burundi ari mu bavuga ko hakwiye kujaho umugwi ukurikiranira hafi ibikorwa vy'ayo mashirahamwe
que mes partenaires dans les salles auront certainement le souci de n'être pas sûr qui est notre contrepartie directe aujourd'hui encore dans cette période de transition c'est pas toujours clair si
Gary Conil avuga ko muri kino gihe abahagarariye amashirahamwe gushika ubu batazi ubushikiranganje bwo kwitura kugira abaherekeze gushika ku rubuga hari ubwo imigenderanire ubwo ubutunzi n'ubumurongoye mbega none umuntu yododora hehe bona hakwiye gutangwa intumbero kugira ibikorwa bigende nk'uko muvyifuza na bamwe mu barongo ya mashirahamwe iyo mu gihugu bavuga uko umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Seruka rigwanya sida n'amabakoregwa abigeme n'abakenyezi nawe nyene avuga ko gushika ubu bahabwa amategeko n'ubushikiranganje bwinshi umupfaso ni Kwizera Jacqueline nawe nyene agasaba ko hojaho umugwi ukurikiranira hafi ibikorwa uwo nawo woba uhuriyemwo abavuye mu bushikiranganje no muri ayo mashirahamwe nyene umushikiranganje n'ibyo abandi aremera ibisabwa n'abarongoye ayo mashirahamwe
naho njye niko kamaro k'inama twavyumvise hari ibyo tuzogerageza kurabira hamwe cyane cyane igisata kimwe kimwe cyose kikegeranya abo bashinzwe abasanzwe ko barakorana kugira bavugane by'ukuri ukuntu botunganya akazi ukuntu uburyo bwo wabuhari butoza gusabagira kandi hariho uburyo ushobora kuza gukora kuko bwose usanga bugenda kubene gihugu bamwe icyo ni kimwe twashobora gushika ko ica kabiri niko tugiye kuraba neza umwe wari we wese ukuntu tunganya neza imigambi ituri hamwe kuko twasanze usanga twateguye imigambi muri leta ugasanga nabo bateguye indi migambi rimwe na rimwe ugasanga nayo mashirahamwe yonyene bateguye imigambi isa izokoregwa hamwe ugasanga n'uburyo bwatakaye kandi bwari uburyo ugenda mu banyagihugu ubamwe
ariko agasanga uburyo bwinshi bw'amafaranga ayo mashirahamwe abuhereza ku manama n'inyigisho bibera mu bisagara umushikiranganje agasaba abarongoye ayo mashirahamwe kuja ku rubuga
kini nashokwa no kubakebura yuko mu bushikiranganje tutifuza cyane bya by'amanama bitanwa n'inganda ahubwo twifuza gusununura umwenegihugu ubujye ari buke hari ubundi buryo nyine bwo guteza imbere umwenegihugu gusumba yaho wama mu nganda wamuri kurigisha abantu nkuko abantu b'i Burundi mwego n'intumva tukigishwa kenshi bakigishwa na benshi rimwe na rimwe rijya tunasanga cyangwa turabahubisha reka rero tugende nimba uje gukorera uje guteza imbere umukenyezi abakenyezi ntibari muri sale ntibari mu nyubakwa bari ku rubuga genda ubafashe mu migambi y'iterambere bisumana
umushikiranganje ajejwe iby'agateka kazi na muntu mu Burundi afisa kandi kanenge atora amashirahamwe amwe amwe nuko adatanga ivyegeranyo buri mezi atatu nkuko amategeko abisaba agatera kamo abarongoye amashirahamwe kwikubita gashi batarafatirwa ibihano
tubibutse njuti mwese kamuri kamana bandanya kumviriza iradio hijwi rya Amerika ari cyamwe na Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda unaho ni wa mwanya wa kiganiro Amerika na cereke byaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise hamwe na muri bibihe tugezemo kiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Ngaramutse neza ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1945 umuryango w'abibumbye wavukiye mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika nibyo tuganiraho muri make cyane Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1945 hari kuwa kabiri Saa kumi inama mpuzamahanga yashinze umuryango w'abibumbye yari ihumuje abahagarariye ibihugu 45 bashyize umukono ku itegeko shingiro charte mu gifaransa ry'umuryango w'abibumbye ONU, bityo uba uravutse ku mugaragaro. Inama ijya gutangira ibihugu 46 nibyo byari byatumiwe muri iyi nama y'i San Francisco. Byari bigizwe n'abaturage 80% b'isi yose. Byose byari kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo kurwanya abanazi b'Ubudage n'abo bari bashyize hamwe Ubutaliyani n'Ubuyapani. Polonye ntiyabashe kohereza intumwa mu nama y'i San Francisco kubera ibibazo bya politiki byayo imbere mu gihugu, ariko uwo munsi wo gusoza inama abari bayirimo basigiye Polonye umwanya wo gushyiraho umukono wayo ku itegeko shingiro rya ONU. Yasinye ku itariki ya 15 y'ukwa 10 1945. Inama yarimo intumwa 850 abajyanama babo n'abandi bakozi babo batandukanye nk'abanditsi n'abasemuzi. Bose hamwe bari 3,500. Kuri aba bantu bose hiyongeraho abandi barenga 2,500 b'abanyamakuru n'indorerezi, tutavuze na rubanda barenga 3,000 basuye ikoraniro. Inama y'i San Francisco niyo ya mbere na mbere mu rwego mpuzamahanga mu mateka yahuje abantu benshi cyane gutya, bose hamwe barenga 10,000. Niyo ya mbere kandi yakataraboneka mu mateka y'isi mu rwego rwo kuyishakira amahoro. Yari yakoranijwe kandi yishingiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanije n'Ubwongereza, Ubushinwa n'icyari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mbere yo gushyirwaho imikono, itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye ryabanje kunyura mu itora. 2/3 by'intumwa bararyemeje. Inama y'i San Francisco y'ukwezi kwa 4, 1945. Intumwa za mbere na mbere bari abanyamategeko b'ibihugu 44 banditse umushinga w'itegeko shingiro rya ONU. Intumwa zose zirangije gusinya itegeko shingiro rya ONU, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ijambo ryo gusoza inama 11:30. Yarababwiye ati, inyandiko mumaze gushyiraho umukono ni umusingi ukomeye dushobora kubakiraho isi nziza kurusha uko imeze ubu. Amateka azahora abibashimira. Mu by'ukuri nimwe mutsinze intambara imaze imyaka isenya isi. Nituramuka tunaniwe gushyira mu bikorwa amahame akubiye muri iyi nyandiko, tuzaba dutatiye abantu bose yahitanye. Nituramuka tuyakoresheje mu nyungu bwite bw'igihugu iki n'iki, cyangwa mu nyungu z'agatsiko k'ibihugu ibi n'ibi, nabwo tuzaba tuyatatiye. Perezida Harry Truman yari bwa mbere mu 1941 ko hakwiye umuryango w'abibumbye. ONU yagiyeho isimbura Société des Nations yari yaragiyeho nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918. Ikibitandukanya cyane n'uko ONU yo yihaye uburyo bwo gukoresha igisirikari aho bibaye ngombwa. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nagihumurije.
Mwese mkundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabo bw'izuma, hamwe na Jeffrey yadufashe kwigeranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.